Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze cyane Edirwe, ndabaramukije nanje banywanye mwese biradishwe rya Amerika muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu. Wagatandatu murantunga, reka dutangure amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu Bufaransa. Abategetsi mu Bufaransa batangaza ko abakekwa kuba bagize igitero ku biro by'ikinyamakuru Charlie Hebdo bishwe, kandi ko muri icyo gitero cyagizwe mu buraruko bwa Paris abantu bari bafashwe imbohe bose barekuwe. Mu kindi gitero cyagizwe kuri uwo mugwa mukuru nyene, harishwe uwundi mugabo yaritwaje inkoho yafashe imbohe abandi bantu batari bake mu iduka rigurirwamo imfungugwa. Ariki igipolisi kigatangaza ko muri ico gitero bane mu bari bafashwe imbohe bahasize ubuzima. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatanu, prezida w'Ubufaransa François Hollande yarashimiye inzego zijejwe umutekano zahagaritse ivyo bitero kandi bakagwanya abo bagizi b'iterabwoba. Yasavye abafaransa bose kuguma barikanuye kandi bakagumya umutima w'ubumwe, bakavuga kandi ko arisho kigwanisho gikomeye mu kugwanya iterabwoba, amacakubiri no kutihanganira abantu mudasangiye idini. Mu ijambo yashikirije aho yari ari muri leta ya Tennessee ejo ku munsi wa gatanu, prezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika iri kumwe n'Ubufaransa muri ibi bihe, kandi ko inzego za Amerika zijejwe umutekano ziriko zirafashisha Ubufaransa uburyo bwose bakeneye. Obama yavuze kandi ko ivyo bitero vyagizwe vyerekana ko abagizi b'iterabwoba ataco bamariye iyi si, mu gihe Ubufaransa bwobwo buharanira ukwishira n'ukwizana bagatanga akizero muri kazoza, bakanaharanira agateka kazina muntu kuri bose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yaraye isohoye itangazo ry'igabisha ku banyagihugu bayo b'ingenzi ku isi bitewe n'ibitero biheruka kugigwa n'umugwi y'aba Islamiste. Mu itangazo ryasohoye ejo ku munsi wa gatanu, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga bwavuze ko inyuruzwa n'ifatwa imbohe kw'abanyamerika kugenda kwiyongera ku isi, bagasaba abanyamerika kwama barikanuye. Bavuga ko abategetsi bakeka ko hashobora kuba ibindi bitero vyo kwihora abantu baturuka mu bihugu vyo mu burengero bw'isi, kubera ibitero biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigigwa ku mugwi w'abagwanyi ba Islamic State muri Siriya na Iraq. Ubushikiranganji buvuga kandi ko iburaya ariho hantu hashobora kugenda hiyongera ibitero by'iterabwoba, bitewe n'uko ari naho abagwanyi ba Islamic State b'abanyaburaya baturuka bajayo bavuye mu bihugu by'Abarabu. Iri gabisha ryasohowe nyuma y'amasaha make igipolisi cy'Ubufaransa cishe abagabo batatu bari bafashe imbohe abantu i Paris, babiri muri bo bakaba bari mu bagize igitero cyagizwe ku kinyamakuru Charlie Hebdo. Muri Nigeria, Nigeria itangaza ko abasirikare bayo bagize ibitero vyo kwivuna abansi no kugwanya umugwi wa Boko Haram wafashe intara ya Baga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu, intara irimwo ikambi rikomeye rya gisirikare cya leta. Boko Haram yafashe iyo ntara ya Baga ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, leta igatangaza ko yagwanyije uwo mugwi muri ako karere ka Baga kuva ico gihe, kandi ko leta yagize ibitero vyo mu kirere kuri uwo mugwi. Abasirikare ba Nigeria bakuwe muri iyo kambi ku itariki zitatu z'uku kwezi kwa mbere mu gitero gikomeye cyagizwe na Boko Haram. Abategetsi batangaza ko kuva icyo gihe abagwanyi baciye baturira igice kitari gito c'iyo ntara ya Baga n'ibigwati biri hafi yaho, batuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu nyanja ziri hafi yaho, inyanja za Chad canke mu ntara iri hafi yaho ya Borno mugwa mukuru wayo wa Maiduguri.
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ingaburo ibereye ku mwana ariko aracuka imukinga ingorane zijanye n'isubirizwa ry'amaberebere ya nyina. Ishirahamwe UNICEF mu mwaka uheze ryasanze ko ibice 60% gusa vy'abana bari hagati y'amezi 6 n'8 nibo bonyene baronswa ifungurwa zikwije vya nkenerwa. Ibice 40% bisigaye bica mu mugwi w'abana bafungura nabi nkuko iryo shirahamwe mpuzamakungu ribimenyesha. Mu gihe umwana ava ku ibere akenera indya zifise ivyunyunyu na cane cane nka vitamine A, calcium, fer, zinc na magnesium. Ivyo navyo tubisanga mu mata y'inka, inyama, iforomaji, amafi, amagi, ivyamwa no mu buyi bugizwe n'ifu y'intete nk'amasaka, ibigori n'ibindi. Ishirahamwe PAM yitaho ibifungurwa ku isi rimenyesha ko mu mwaka uheze abana bagera ku 146,000,000 ari bo bari babuze icyunyunyu cya vitamine A mu karere k'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Tumenyeshe ko ibura gico cyunyunyu bishobora gutuma umwana agira uruhumyi cyangwa agakama amaraso. Naho biruko utwigoro tw'amashirahamwe mpuzamakungu turashoboye gutuma ivyo bitigira bigabanuka. Akarorero ni mu gihugu cya Mauritania aho ibice 5% by'abana bari munsi y'imyaka 2 batafungura neza vyagabanutse mu kiringo cy'umwaka umwe. Izo zabaye ingaruka nziza z'inyigisho abavyeyi bahawe na UNICEF bifadikanije n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Uguhagarika konsa umwana bukwi na bukwi birabangamira umushishito cyo kimwe n'amara by'umwana yari ku ibere kuko bitaba biramenyera indya nshasha. Mu gihe atagikuyeko yocuzwa ageze ku myaka 2 kuko ivyo bihimba biba bigeze kwakira ivyo babugaburira nkuko baganga babivuga. Mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijyanye no gucutsa umwana n'ingaburo ibereye. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati twofata umwana wacu gute mu gihe twamucukije ngizi nyishuba muha
umwana ndere tucya tumungurira mata
kugira musigira utwo kurya mu isafuriya ntaburi byo kurya kwazuba mupimisha inzoka
kuko abari umwana umutabere ukamenya ingene umugaburira ku isaha
ntanyotegwe abyutse ukamuhubuye
tura tugashiramo imboga ngutupinare n'umuceri tutese ugashiramo n'ifu y'ivyema
tumuha ubugari cyangwa ibiraya
tukamugaburira akabuye ko mu gitondo n'ivyamwa na sasa tukamugaburira
kagoma amwitaho kumuha ibifungurwa kugira nagware kwaje
naburi cyari mu gitondo ndabura amata yinjya kera kintu cyose
ukamuha ivyajya nyina gahaga kubera yibagire ryabere ntago macagora n'icenga cagwa
ikamukurikirana nyene bivanye n'ukuntu tubayeho.
Thank you. uguho mushishito umwanya ukwiye wo kuyungurura ivyo umwana yafunguye ni nkenegwa mu gihe ariko arava kwibere ivyongeye yoronswa ivyo afungura incuro zishika zine ku munsi hisunzwe urugero rw'ivyo ashoboye kumara abaganga bahanura ko atari vyiza gushiramwo amavuta mu ntango kugira ngo igiti guciwe nikiremegwe kuva mu myaka ibiri umwana abashoboye gufungura indya zigumye nk'umuceri ibijumbu ibitoke n'ibindi ukumuhindurira bimurinda kuduhigwa n'ivyo tumuha akanafungura neza kugira ngo twumve neza ibijanye no gucutsa umwana n'ingaburo ibereye tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura Diane ijambo ni gwawe
Kuheri sazi birini nusuzo mu gatondo abaforoma bo kwivuriro rito y'iryo mu Kamenge baba batangwa igikorwa cyo guhingaburo abana bazingamye amafishi yerekana uko amagara yabo yifashe afasha kumenya urugero aho bakurikirana bageze ko nkuko abaforoma bo kuri iryo vuriro batubwiye iyo ngaburo ituma umwana asubirana igizwe n'ifu y'ibyema n'iy'ibigori amata n'isukari ariko rero ukubanza gupimwa ibiro n'uburebure umwana afise ni ngombwa kugira ngo urugero rw'iyo ahabwa rumenyekane hisunzwe ibitegekanywa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gita amagara y'abantu agasaho kamwe k'ingaburo gapima amagarama 92 iyo ngaburo kandi ntisaba ko barinda kuyiteka imbere yo kuyifungurira abana ababyeyi twaganiriye bemeza ko yatumye abana babo bari bazingamye amagara yabo atera imbere Kumvirize habona Imana Claudette
yaravyima matama gatera yiyongera ko kugera hagera ku biro 4 ndamuzana ngaha baramupimira bambira ko bidakwiye caje baramuhi bikaranga ubarasa neza yakizuba no kuri ndashimira Imana
Inkuru tukura ku bitaro bitoyi byo mu Kamenge zitumenyesha ko abenshi muri ibyo bibondo basinzikazwa no gucutswa ukutariko abakihaza ubwa mbere cyo kimwe n'abahamaze igihe gito baba bagoyagoya ntibiruke ngo bakine n'abandi bana bahasanze harabo umubiri ububyimbye cyane cyane ku matama no kunda dushatsi natwo tuba tworoshe kandi tubenje ukudatera imbere nk'abandi bana ni kindi kimenyetso cy'uko umwana yazingamye Eluwavyu Kusenge umwana w'imyaka 3 yatanguye kwavura afite umwaka n'amezi 2 atambuka ku mwaka n'amezi 8 nk'uko umubyeyi wiwe Nduwayezu Odette yabitwiganiye Abavyeyi ubwabo bamenyesha ko ukwama bizingiriwe ko n'umwana benuyo bibabuza gukora udukogwa two muhira no gusinzira. Twumvirize kandi ndandoriyo bijya umwe mu bavyeyi bafise abana bazingamye twaganiriye.
Eka nta hamwe noza n'uno mwana nta kintu mukora. Tugoma twicaye kunyene. Nkabembereza kankaze nkabyo nkakarara mu mugongo ahandaranda nyingisa mu mugongo nabe ko yomuma.
Ubukene bw'ivyo bafungurira imicuko niyo ntandaro yo kuzingama kwabo. Kukaba nkako ababyeyi twasanze kuri iryo vuriro rito y'iryo mu Kamenge bava hanini mu miryango isanzwe ikenye ku nkengera z'igisagara cha Bujumbura urudandazwa rwo mu ibarabara abakenyezi be nabo bagira rutuma bacutsa abana hataragera kugira ngo ntibabaremere igihe biruka inyuma y'abaguzi ku babyeyi basanzwe bagendana ingwara zihambaye nka sida ukuba bamagara make birasongera isibe Leonia Chimaye agenda numugera wa sida atubwira inkurikizi zashikiye umwana wiwe Nadia Akimana
nkubwo aramutashushe nko mwijoro candamugumiza ngaho nyama nkagurana amafaranga nkamutwara kwa muganga ndayabuze naho umwana nifukira ngaho nyene
uko biri kose ukutamenya ibijanye nirondoka ku rugero ni ntambamye ku magara meza y'ibibondo Claudette Habonimana yabaye bwa bucutse kibondo ciwe kuko yasanze yarasubiye gusama kigifisa amezi 10 Inkuru dukura kuri iryo vuriro zemeza ko abatari bake muri abo babyeyi baje kurongorwa bakiri bato cyane uyo mukenyezi yatubwiye ko yubatse ugwiwe agifise imyaka 17 adashoboye kuyaga n'abamukurira ibijanye n'amabanga mpuzabitsina ukutajana n'abagabo ku mavuriro biguma ari inzitizi ku mugambi wo gutandukanya imbyaro mu miryango Umugambi w'igihugu ugamije kuzogarukira ibijanye no gufungura neza umaze amezi 2 ushinzwe utanga icyizere cy'uko bukebuke ibibazo bifatiye kugufungura nabi bizoteba biva mu nzira Leonidas barihuta numushingwa bikogwa mu gisata cingaburo no gufungura neza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu.
Ronki igihugu cya Brazil nacyo nyene cyatangiye kera mugabo bagenda buhoro 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 ni kihugu nacyo nyene cyari gifise ingorane cyerekeye gufungura nabi mugabo ubu no babwira yuko umwana wo muri Brazil mashuri mato mato ajya kane ku munsi ugasanga ronse 70% y'ibyo yarakeneye gufungura ibindi 30% aza kuyifungura mu nyuma cyane navyo nyene aba yabirengeje
abakenyezi bari hagati y'imyaka 15 na 49 ubwabo basabwa kwitwararika gufungura neza kugira ngo baze bavyare abana bafise amagara meza ubw'abanonosoye ibijanye n'ingaburo no gufungura neza.
Abahinga mu vyinyifato basaba abavyeyi bari mu myitwarariko myinshi kubangira gukura umwana kwibere. Ivyo nuko tamyiteguro ikwiye yo kwitaho ingaburo yiwe baba bagize. Iyo nyifato boyigira no mu gihe amagara y'ikibondo ataba yifashe neza kuko vyo mugora kumenyera izindi ndya. Abavyeyi basabwa guha umwana agitangura gufungura ivyamwa vyinshi, amazi canke imitobe iyo yagumiwe. Ukwitaho isuku mu gutegura ivyo afungura bigabanya indwara zo mu nda nk'inzoka canke gucibwamo. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gucutsa umwana n'ingaburo ibereye, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga mu bijanye no kuvura indwara z'abana n'ingaburo ibereye, Professeur Deogracias Niyongabo, aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Turabaramukije muganga.
Baramuse.
Abavyeyi bo kwifata gute kugira ngo bashobore kuronka ifungurwa z'abana?
Tuna kuri umwana bagomba gutegura gucutsa ibintu bikenewe no kuri bo muha nubuyi va mu bigori mu ntara nyinshi bararima ibigori aho batarima ibigori bararima amasaka aho batarima amasaka bararima uburo mbere aho batarima n'ibyo nko mu ntara zimbo umuntu ashaka kugira nubuyi mwijya fu y'imyumbati mugabo mubimenye ifungurwa imwe yonyene ntikwiye no kuvuga ukoresheje iyo fu ibigori kugira ngo iyongere ibyo udafise ufise amata urashobora gutegura ubwo buyi ukongeramo amata utagira amata ukongeramo agafuka gasoja udafise aho gasoja urashobora gukongeramo agafuka tuyo
hari abana bacuka batarakwitsa imyaka 2 kugira ngo canke ngo bashikire ku mezi bashobora gufungura ifungurwa nk'iza abandi bose bashobora gufungura
murazi yuko na kera hari abana babura bamma babo bakivutse canke bakibatonye byiza iyo uronse undi muvyeyi ashobora konsa umwana ni byiza yuko uwo mwana yonswa n'undi muvyeyi ariko iyo ngendo nitwo yubahanura cyane kubera murazi yuko hariho ikizero ho nyanganda sida chateye mu gihe rero uwo mwana abuze umuvyeyi hakiri kare umuntu ashobora gukoresha amata hariho amata tronka mu budandaje ariko kenshi ngaha mu gihugu cacu hari umuntu atayaronka umuntu ashobora kumuha amata y'inka ashobora kumuha amata y'impene umuhaye nk'ayo mata y'inka ntaho uwo mwana ushize kubira ayo mata y'inka umwongereza ico cumi n'unyu citwa fer ari uwo mwana ushize ku mata y'impene umwongereza vitamine yitwa acid folic
muganga deo gracias niyunge ko turabakenguki
arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ibiganiro adushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo gahaya ginza umuvyeyi yitayeho umwana se abatwumviriza ko ikiganiro arikira cijwe rya Amerika uno musi tukaba turiko turayaga ibijanye no gucutsa umwana hamwe n'ingaburo ibereye rwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe na muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Kiza cyo gucutsa umwana ni ryari?
Nta kihari ariko vyiza baravuga yuko ajya mezi atandatu ya mbere umwana kivuka. Umuvyeyi yo mwosa atakindi kintu yo mugaburira hateraje amaberebere.
Mbaza ndakwishura.
Mbega umwana cyutse yo gaburirwa gute?
Ubucutse naho inyuma ya mezi atandatu umuvyeyi arashobora kumuha ubwoko bw'amata yifu canke akamuha amata y'infyufyu kuko muri ico gihe uwo mwana arafungura izindi ngaburo atari amata yonyene gusa. Umwana ageze ku mezi atandatu umuvyeyi aramufungurira imfungurwa zitandukanye na cane cane akayitwararika zangaburo zitatu zikenewe.
Mbaza ndakwishura.
Ingaburo tutoha umwana agicutse ni iyihe?
Kintu yo murinda atashikana amezi icenda ni ibintu birimo byose amavuta. Hariho usanga abavyeyi bagaburira abana ubugari ariko nukuraba igikozwe iyo fu y'ubugari. Iyo fu bita ikivunde nta na kimwe izanira umwana kuko ntaco irimwo. Ariko nk'ifu y'ingano canke agafu k'ibigori karimwo ingaburo zikenewe mu magara y'umwana.
Mbaza ndakwishura.
Nize ingwara zifata umwana avuye kwibere zivugwa gute?
Hariho gucibwamwo kudawa kwanga gufungura tangwara zifatira mu mahaha ati zivugwa gute? Aho onye no kwegera umuganga akabanza gasuzuma pimo kugira heza arabe igituma uwo mwana arwaye.
Rugamba rwa maki hayanje
gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibazo mu mutura. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Kofata gute umwana igiye ari kwibera afise amagara mabi kugira agira amagara meza amaze gucuka?
Impanuro ubwa mbere zirakenewe. Kindi ca kabiri akegera umuganga kugira abe hafi ikibondo ciwe arashobora kuraba hafi yahaba ko atabaremesha kiyago banonosuye ivyo kugaburira abana neza. Akamwegera akamubaza ati mbe nogira gute?
Mbaza ndakwishura.
Mbega muganga mutukura umwana kwibere amagara yo gacamererwa nabi tumukorera iki?
Iyo umwana atangwa kugwaragurika ico umuvyeyi yogira ubwa mbere nuko yo kwirukira kwa muganga akabanza akavuza uwo mwana hamagaheza agasaba impanuro kuko kenshi na kenshi hariho umuvyeyi umengo ari yagirije ngo nikora amucukije ariko ashobora gusanga aya maberebere uravye imyaka yaragezemo umwana ntacu yarakimumariye.
Mbaza ndakwishura.
Niyo umwana yoba yarasanzwe amerewe nabi adafise amagara akwiye hanyuma ukaca umukura kwibere ntibishobora gusha bisongera isibe
umwana arashobora kucana nawe asubira inyuma mbere agasinzikaza amagara yiwe. Rero birasabwe abavyeyi imbere y'ugucutsa ko yobanza kegera umuganga akamuha impanuro akamubwira ukuntu kangahe yonse umwana amusubiriza n'ayandi mata canke n'izindi fungurwa kuko ubwa mbere atafite amagara meza ntasubire inyuma cane gose.
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Kumana cyose hagati y'ingaburo imwe n'iyindi hoca umwanya ungana gute?
Iyo baramutse bacutse hakiri kare birasabwa yuko inyuma y'amasaha atatu yoronswa icafungura kuko ni hahandi umubiri uburi kuri yubaka. Mu gatondo aravyuka barashobora kumukorogera ubuyi inyuma y'amasaha abiri canke atatu umuntu aba yamukinjikiye ifungurwa zibereye agaheza akamugaburira neza yazifyonze kugira zorohe agaheza akamushoza amazi. Ivyo birashobora gushika ku mwana akura neza atangurane afise naho ushobora kuronka umwana yanka gufungura bigasanga yuko umugaburira duke kenshi na kenshi.
Mbaza ndakwishura.
Me nkahamwe umwana
yabavuye kwibera ataragera kugira ngo agumane amagara meza umuntu yokora iki
nk'umuvyeyi yibungenze umwana wiwe afise amezi ane akiri kwibere umuvyeyi yabishoboye akumva afise amagara yo gushishikara yoshishikara ariko bidakunze yo musubiriza namata abereye abana b'imyaka yiwe ikindi kintu gishoboka nuko ushobora gusanga batangwe kumugaburira hakiri kare cyo gituma uhora usanga abana bafunguye kare imfungurwa zishobora kubamerera nabi kuko wa mubiri wabo ntuburakomera bikwiriye
mbaza ndakwishura
ko kwifata gute kugira duhure umwana kwibera afite imyaka ibiri n'irenga kugira ntashavure
umuntu yogerageza karaba buhoro buhoro ukuntu atomuguma hafi irindi joro bakayarana irindi joro akamuja kure kugira buhoro buhoro umwana azanamenyera yuko atonka hama no kumenya yuko uwo yamuraranye aba yiteguye yashize hafi igikombe cy'amata hamwe byoshika kihindukiza yipfuza yabere yoca muhereza ayo mata akiyumvira ukuntu uwo mwana agenda
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka nubunyene tumirambate mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagitse umuvyeyi yitayeho umwana
warangaburiye ndakura uransomesha warara itiro warara yarubunda warise kuyibuye tawe yise kuyingumubunda maze gukura ndashize mu Kajanje mama warakishimiye waramoye mvanda ngo zokuma imbi warangaburiye ndakura uransomesha waranerura mama ukashira kubibero
Duri jambo abanywanyi bacu Umunyanyi atashimye kwivuga izina yatwandikiye abaza ati mbega ugwaye ingwara ya hemoroide yotumbera umuganga uhe kugira ngo amuvure muganga Anita Munyana tanga inyishu kuri ico kibazo
nta muganga numwe atokwakira umugwaye afisi yongorane ariko uwo muganga abonye yuko bikenewe araheza akamurungika kuri babaganga babinonosoye bahanitse bize ivyo munda no mukibuno ingwara ya hemoroide ifatira kuri igihimba umwanda mukuru usohokera aho imitsi yaho usanga yongerekana ubunini bigaherezaho ku muntu bimuza amahoro akagomba kuvyiyagaza
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko yanyuzwe n'inyishu umuganga Anita Munyana amuhaye Nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno muso uvuga uti irirenze umunwa riba rirenze impinga
bikubwiye iki
hari giba yubaza kuri kuri amugani ya mugenzi wawe nawe akigumize ku mutima mugana ariko asanga ikora higanya wundi mugenzi wiwe
bikubwiye iki
aho ni hamwe ubuze ijambo uzi kuri bihereye ngaha anya cyusanga rigeze kure
bikubwiye iki
agimaze gusohora ijambo yabarishitseho ze kubera icemenyekana
arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe shimire Diane Ndonse yafashije gutorokanya amajwi na Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu ijambo rimwe @akaburungu.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kandi kuri 76 940 460 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse neza, dususuruke.
Habineza Jean-Louis w'i Kigali aratashya inshuti ze zose, Nzabarirwa Alexandre n'umuryango we wose, niyo nkuru Jean-Pierre, encore niyo saba Pierre uri mu Bubiligi, Rugina Jason, Munderera Loizi na Mukamu Denjamina n'umuryango we. Habineza Jean-Louis abatuye indirimbo yitwa Ni Danger ya Semi Vumbi Daniel uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Deni Vumbi.
Yaratangiye ati mbafite ijambo uyu mujama yakundanye n'umubebi wanyu aramwiyongoza injuga ziramufata abaduteye story turagotwa muri ghetto hatuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimufashe turebe viye turebe na mere namwe murayoka urabona ko turi ku myako mu mundo sige ni mundo teza abantu mu mundo sige ni mundo teza abantu nana wa mama abaraho wasuga tarumi wetwe fata kumunwa kifata kumunwa kifata kumunwa na wati bintu ni danje nana wa mama bintu ni danje Saza yaratero yatumva ngusubize Sinzi nibi byuvuza ari kinyarwanda Agahugu katagira umuco karacika none se ko ntamenye icyo ushaka Kumisango urumva ko kuyu muryango waguhumugeni kuyoka kumyako ibyo ngibyo nibiki ngwabajama umubebi reka nje nashobewe Bando ganyiringa borwesa mihigu wa mainga Mube musubi iwanyu Muzaze muvugi byo twumva Ni danje
Ni danje
Nana wa mama
Nana wa mama
Abaraho wasuga twarumiwe twifata kumu
Twarumiwe yo
Twifata kumu
Twarumiwe yo
Twifata kumu Na wati bintu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama Bintu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama
Umusore na nona subira ni jambo Ataba viye turabazi mura badanje Twe twari agatigito muri igemu Tukiva kumachiki Dukora kubukaro Tugira swaga Dupofa kumana Nonu dukujeho Ngo tuje mukavumo Nizanduru
Turaraburije
Shumizange muze dutegite Maniga yange muze turyereke
Yanje
Ni danje
Nana wa mama
Nana wa mama
Abaraho wasuga twarumiwe twifata kumu
Twarumiwe yo
Twifata kumu
Twarumiwe yo
Twifata kumu Na wati bintu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama Bintu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama Ni danje Bintu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama Bintu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke Nimutwandikire muduhe nimero zanyu za telefone tuzabahamagara maze mwisuhurize abo mukunda Adresse ni radio yacu @voanews.com
Nitwa Tuyisenge
Aimable ndi gikondo mu karere ka Kicukiro. Abanashaka gusuhuza abanyeshuri bose twigana muri SFB, nongera ngasuhuza mukuru wanjye uba muri Canada Toronto, nongera ngasuhuza papa na mama babiri Rwamagana, ngasuhuza n'abandi bose banzi kuri iri zina ryanjye Twisenge Mabre. Abambifuriza n'umwaka mushya muhire. Ndabatera indirimbo turacyakundana.
Kuva kera kugeza ubu nabuze uwakuruta, niduteze kurekana.
Turacyakundana, turacyakundana,
turacyakundana,
turacyakundana,
turacyakundana.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke. Mugabe Gilbert aratashya umuryango we uri muri Uganda n'inasho abana biganye i Remera Rukoma bose muri promotion 2010 by'umwihariko Kanakuze, Egide na Kennedy. Mugabe Gilbert abatuye indirimbo yitwa Grenade ya Bruno Mars.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Same. No, 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 no.
you are, yeah, you smiled in my face and ripped the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Muduhe nimero za telefone zanyu maze tuzabahamagare mwisuhurize abanyu.
Nitwa Godwin Uwimana, abantuye mu nkambi ya Byumba Gihembe. Abansaba indirimbo aho bantu ni hehe yantu za Byumba Uhore. Noneho nkayitura Dudu Afande Andrew uri Colorado, nkayitura mubyara wanjye uri Florida, nkayitura na bashangazi batuye muri Dallas, Texas, hatura n'inshuti zanjye zose za hano ndi. Murakoze.
Numvise kwazi ya muizemurika, uburaya ni nkaho mbugi yaha Australia na umunyarukirayo Afurika ni nziza ibyo turabibona ariko se ni hehe ni hazima nimundangire rwose bagenzi Icyo gihugu kera kibaheye aho rurema igaruriye aho urukundo nyarwo ruhava intebe numvise ku isi muyizenguruka muturangire rwose turebe Niba buze rero ba milita niba mutaruzi banyarwanda kazi habaye mu Rwanda se barwanashyaka abatuye uru Rwanda tukumvikana iki gihugu tukakigira Ishyari n'amatiku wabireka kurenganya abandi wabireka guteranya abandi wabireka kureba n'ikijisho wabireka kwiyorera nabyo wabireka nyanga nirigacika mu gihugu uru Rwanda tukarugire deni Bangura mukwabireka ubanguru turero wabireka cyakimenyane uwakireka kwibonekeza uwabireka kwirata naho uwabireka tugakundana twese twese ariko uru Rwanda tukarugire deni
Murumva ikigano dususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika Rivuzimana Aristide wo mu ntara ya Muyinga commune Butihinda mu Burundi aratashye umuryango we uri Butihinda mama Hakizimana Annonciate abo bavukana muramuwe Baraka Mfiti Leonard n'umugore wiwe Kariniya Oncle Liboire wiga muri kaminuza y'Ingozi abo bigana muri kaminuza y'u Burundi muri deuxième bac économie rurale Rivuzimana Aristide abifurije umwaka muhire w'ibihumbi 2015 kandi ati mapenzi ya Mugani Desire uzwi ku izina rimwe ry'ubuhanzi rya Big Fizzo ibanezereze
Umeshawahi penda mpaka kichwa kinauma Umeshawahi penda mpaka nafsi nachoma Umeshawahi hisi danzi kisimama Unapoambiwa it's over na umpenda sana Umeshawahi hisi kujinyonga Unapomkuta mpenzi wako anakuvanga Ni uchungu mkali Juliza maswali pasipo majibu mapenzi yakichenje mapenzi yakichenje umeshawahi kutoka ajili yako nimeshawahi kugombana sababu yako nikaonekana sifai ajili yako nataka kujinyonga na tai sababu yako nimeshawahi kuwakosea wazazi paka wakataka kunitolea radhi sababu yako mapenzi Because of you, my fancy.
mapenzi ya kichenji. Haya mapenzi, mapenzi ya kichenji. Mapenzi, mapenzi ya kichenji. Mapenzi, mapenzi ya kichenji.
Mapenzi.
America adresse ni radio yacu @voanews.com.
Nitwa Imana Patrick aba nkomoka mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu mu Rwanda karekanya bi umurenge wa Kabatwa. Benambe ndasuza mukuru wanjye witwa Pisenge Eram, ndasuza ababyeyi wanjye bari ku Kabatwa barimo Imana Tade na mama Nyirarukundo Eliada, aba kandi nsuza mushiki wanjye Nyiraneza Eugenie ukora ku bitaro bya Rutongo Majyaruguru, aba nsuza abanyeshuri bose bigize muri IBT Musanze mushiki rya hoteli, aba kandi nsuza murumuna mukuru wanjye Iradukunda Israel twigisha mu Miyove, ndasuza kandi mukuru wanjye witwa Nibishaka Emmanuel n'abantu bose b'Abadivantiste b'umurenge wa Kabatwa. Aba kandi nsuza abanyeshuri bose twiganye Irambura baharimo Nyirabagabo Jemuve na Sendegeya Jean Pierre, ndasuza kandi abanyeshuri twiganye ku Kisabo n'abandi biga muri Isaie Busogo bose barimo Ikijya Kise John ndetse na Nizeyimana Frodoire. Aba mbatuye indirimbo ya Lady Gaga yitwa Alejandro.
Radio Ijwi rya Amerika dusoreze ku butumwa bwa mucuma nkiko Fabrice w'i Kigali arasusurutsa Furaha Rudakemwa Bosco Mukamana Sumta Anaclete Olivier na Claire bose bari i Buruseli na Marino uri muri Suède. Fabrice abatuye indirimbo Fagitire ya Byumvuhore. Nshuti z'Ijwi rya Amerika mwese by'umwihariko mwe banywanyi badususuruke ndabashimiye cyane rwose, mugire wikendi nziza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
mufagitire aho ari mufagitire aho ari mufagitire abandi baragiye nawo warasigaye abandi warabisize nawo urasahura iyo mana yawe gukunda bigeza uzukuntu wacumuye wibwira kwitabona ubonye fagitire yayo njenge iriho sinyatire yayo isi ndetse iriho na kashe yayo bwira bwira se mugenzi wamenye uyiriye iki aho harimo fagitire aho harimo fagitire ibariza umuturage
wigwije ibyaro
Rwanda gasahura babisize
wibwira ko zabijyana
babonye abababaye ntugire icyo ubamarira bahuye bahunga ntibibuke kubahina tusubize iby'abandi rero nshenge uzishakire ibyawe nawe nawusa kandi uzabinyangamugayo na ubundi rusahuzi uravomera n'urutete aho harimo fagitire aho harimo fagitire umuganga wavuraga
wamumanuye buriga
umuhinzi n'umworozi
wabatwikiye mu mana
amadiri n'amameya warabishura abana urunome na mwarimu wabamishije n'amasasu abakozi b'ingeri zose isi abareta n'abikoreraga shenge babamariye kwicumure bwira aho rero mugenzi ubwo harimo fagitire aho harimo fagitire Farumasi n'ibitaro
warasenyura sahura
sanganda na ya maduka
irikura twiga
n'amashuri y'abana bacu
irikura twiga
handa n'amateme
wayikubise n'ibisasa
amatungo y'abanyarwanda
yamarisha intorezo
aho harimo fagitire aho harimo fagitire amashanyarazi n'amazi
barasenyura sangura
telefone na radio
barasenyura kongora
amagorofa n'amahoteli
barasenyura kongora
nzora inganda z'abanyarwanda
barasenyura kongora
azishyuri ifagitire azishyuri ifagitire azishyuri ifagitire wateye intambara
azishyuri ifagitire
wateye aya makuba
azishyuri ifagitire
nakoze amahano wese
azishyuri ifagitire
wakanguye amoko wese
azishyuri ifagitire
ndaruhishe perezida
azishyuri ifagitire
ndaruhishe prima ministre
azishyuri ifagitire
nyamaruhishe abayobozi bacu
azishyuri ifagitire
ndaruhishe abaturage
azishyuri
n'abahinzi n'aborozi
azishyuri
ifagitire
azishyuri ifagitire
ndoro wishe urubyiruko
azishyuri ifagitire
urubyiruko ababyeyi bacu
azishyuri ifagitire
umva abakecuru n'abasaza
azishyuri ifagitire
umva ndoro wishe abaziranenge
azishyuri ifagitire
azishyuri ifagitire
Nawazishyura
fagitire
nawazishyura fagitire
warwanije amahoro
nawazishyura fagitire
This program has come to you from the Voice of America, Washington.